Iri ni ijwi rya Amerika. Ati ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kuducikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio no kuri adresse radio yacu hamwe no ku kibuga cyacu cha internet aricyo www.radioyacu.com n'umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2020. Abarondera kuzohiganwa muri aya matora barabandanya kumenyekana. Diodone Nahimana ni umwe muri bo yamenyesheje mu itangazo yasohoye ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere ko azokwitoza nk'umukandida yigenga. Twamutumiye mu kiganiro muri Sanga kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mutumire ndakuramukije.
Kize.
Wo tangura ukidondora kuba ariko baratwumviriza kwavuga uri we.
Nitwa Nahimana Dieudonné nkaba benshi banzi nk'umaze umwaka irenga 2020 ngo ishyire hamwe ry'ugwaruka ibyeza mu ikango bitwa New Generation. Nkaba kandi nasanzwe ndongoye naho nasongoye ihuriro ry'amashyirahamwe ry'ugwaruka ryitwa Reja. Kandi nkaba nasanzwe ndi umwungere mu ishengero rya Wazifishion Center.
Icyumviro cyo kuzo kwitoza mu matora yimirije mu kwezi kwa gatanu cabaje mu gute?
Ni cyumviro kibaze imyaka myinshi. Ni cyumviro novuga twatangiye kuva mu mwaka w'2000 aho tuko turakora no guharuka twiyumvira tuti ni byiza ko dutegura urwaruka rw'imboneza rudotegerezwa kugira ico ruterereye mu zana iterambere mu gihugu. Aho niho twatangura ibikorwa bijyanye no kwishyira n'iby'uburongozi. Ariko icyo gihe intumbero rero ko dutegura ugwaruka ruzoba indongozi ruzoba basabye ico bakoze mu zina by'igihugu naho tutari bwamenye neza ninde muri abo adashobora kuja ku rwego rw'igihugu mu gihe kwitoza mu cyano cy'umukuru w'igihugu hamwe n'abazo kwitoza mu bindi bice bitandukanye kugira ngo binjire mu zina by'igihugu. Ariko rero ubijanye nuko ari jewe no babera imboneza mwico gihe muri ko kwitoza ico novuga yuko dameze nk'ibitomoye neza mu mwaka uheze naho je ku giti cyanze narabwemerere abari babinsabye bose yuko no wani tubikora naguma nifuza ko yo bari yundi kumwe twoshigikira kashobora kwashika. Ariko rero maze kubaza umutima nkaganira n'abandi bose kandi naje kuba ico kuba nimaze gutegurira abandi sanga muri uyu mwaka ntacumbuza haba amategeko haba turavye ingene bimeze mu bijyanye no gutegura amatora y'umwaka cobuza yuko ashobora kwitoza. Rero mu kuranga ibyo byigwa atariko turiga ndigisha ugwaruka niho nabemereye yuko ngiye kwitoza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu nacyashikiriza rero ku mugaragaro kuwa gatandatu tariki 18.
Turi ko tuvuga kugwaruka mu itangazo wasohoye uravuze ko ugwaruka ari bica 66% kwijana by'abanyagihugu baba mu Burundi. Ugo gwaruka ubona mu migambi we ufise no kurufasha kugira ugerageze kwinjira mu vya politike canke gukwikirana politike?
Sibijanye n'ibya politike gusa nk'uko musanze mubizi igikorwa ngomba gutangura ni igikorwa maze imyaka irenga 2023 nkora anagitangura cy'imyaka 25 ariko mu buryo bugaragara imyaka 23 nkora kuramengere tu imirizo gwaro kugira ngo rugice ruterere mu iterambere ry'igihugu rero tubiravye mu gihugu mu Burundi ibijyanye n'iterambere kugira bishoboke nuko abantu bafite inguvu ugwaruka baba ariko baragira ibyo baterereye mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu atari mu migi mito mito gusa amashira hamwe atari gusa mu bintu by'imigambi mito mito bagenda barakora ubwivyo rero novuga ni nubwira ngo abe guhimiriza ugwaruka ego gwinjire mu fata ingingo bwa mbere hoho mu nzego ariko bwa kabiri dushira inguvu hamwe kugira ngo tuzane iterambere rinyaruka kandi rirama mu gihugu cyacu rero kubwivyo tuvuga ati ni iki cyo tumugwaruka ko twe turabona uko imyaka igenda abakiri bato benshi bafise imyaka iri munsi ya 30 bashimira kandi bagikunda ibijyanye bya politiki ugiye kuraba imigambwe myinshi gushika uyu munsi muri kino gihugu cyacu n'imigambwe mike wasanfise ugwaruka w'imisi imyaka 30 benshi nafite guhera kuri 35 kuduga ariko abakiri bato basa nk'ukume ngo ntibikibanezera ntibikibaryohera cyane kuja ubijyanye n'imigambwe tukibaza rutse rero igihugu waruka rwoba mu myaka iri imbere rutakikurikiranira hafi ibijyanye n'iby'intwaro ejo tuzoranga abahe bazokwinjira cyangwa bazobera imbone z'igihugu kubwo rero bituma tuvuga tutereka tuba seri intege hakiri kare abishoboye abace imigambwe babikora ariko ahanini abo bigenga batabumvume ngo ntibiyitegure kujya mu migambwe nabo nyine bumve ko ari uburenganzira bwabo bwo gushobora kwinjira mu bibanza byo gufata inkingo kubuzima bw'igihugu.
Muravuze ko abakiri bato batagikunda ibya politiki batabikurikirana impamvu zo bari izihe muri make.
Impamvu zoba uko ubwa mbere hoho kenshi muri politike y'u Burundi cyane cyane na politike muri kano karere abanye politike babikora nk'umwuga wabo bakunda cyane kuvuga kuri kahise bavuga kahise byabaye imyaka 60, 70, 90 rero ugwaruka gwarutse inyuma y'imyaka 90 cyane cyane inyuma y'imyaka 93 mumva umengo ngo rurimi ntago bumva kuko ntibazi ibyo byabaye muri icyo gihe umbure bafite ababyeyi babo byashyikiye inshuti ariko ugaruka bw'ubu ruraba iriko biraba kuri internet kuri uhinga ngo reka ngurukana bumenyi ugasanga bo ariko wiyumvira ibijyanye n'iterambere ku buzima bwabo rero igituma batakiryoherwa kuja muri politike ni uko iyo bagiye kuganira n'abanyepolitike bazura ibintu byabo za kera bagahuzana ibintu babwira ibyabaye by'amacakubiri by'ubwoko ibyabaye amacakubiri y'intara n'ibindi ugasanga ubwo gwaruka gwa kino gihe ntirubitahura neza bagaca barondera ariko ikindi kintu bo kwikorera co banezeretse rero n'ibyaherutse kuba mwaka w'2015 ugwaruka rumwe gwaravyirutsemo kuko wasanga mu bumengo bagira baronka ico bokora canke boterera haba mu bari bashigikiye butegetse haba mu bari bagwanye butegetse ugasanga rero ubwo gwaruka gwarageze ahantu rubona ataco bivamo gifadite gishobora kubafasha gwico baterere mu zaba gihugu rero baca bahitamo kwigira amashirahamwe gusa canke bigira gusenga gusa canke bakaza mu bindi bikorwa ugasanga bibagiye ko ubuzima bw'igihugu baraba.
Urakoze tuza ku mirongo ya telefone dufite okero uratwumva halo okero
halo voice of America
ego uratwumva urihe
ndabumva ndi majyaruguru ya Uganda ku border na Sudan yepfo
ikibazo intererano
intererano wenda navuga urubyiruko na n'ubutegetsi halo
ndabumva muduge ku ijambo
by'ukuri urubyiruko nangu gwaruka ntago rukwiye kuba rwajya mu bindi ariko rutareba ese ubutegetsi burabatwarahe abategetsi barabatwarahe kubera ko tugezemo nk'urubyiruko ntago urubyiruko rushobora gukora ubutegetsi buri gukora nabi urubyiruko ntirushobora gutera imbere rutari kugenda neza biraboneka nk'urugero muri biya muri kureba ibyahabere urubyiruko rwa ubundi ari isoko rigurisha abantu abagwa mu Mediterranean icyo ni cyo kibazo noneho reka dusaba urubyiruko cyangwa urwaruka nirwo rwa nezo mbaraga zeje kandi nibo beshi ku isi n'umubare w'urwarukuregera asanga ruruta abandi ibindi byiciro by'abantu abakuze aba muri ubwo buryo bo bakore babone ubutegetsi buriho nibo babushyiraho ariko n'ubwo aribo babushyiraho kubera nibo mubare w'imwishi w'abatuye isi ni n'abafite uburenganzira bwo kuba bava n'ubwo butegetsi butari gukora neza urugero hano mu Uganda dufite abo bita ba people power ari gusanga ari urubyiruko akenshi turi kumvikana
ndabumva muheraheze
none ugasanga ko urubyiruko inaha muri iki gihugu rufite imbaraga zo kuba rwanenga ibitagenda neza bakagaragaza ibitekerezo byabo reka naho mu Burundi cyangwa mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari urubyiruko ntirugaragaze ubushake bwabwo mu kugaragara muri politike bahindure politike banenge nimba babona ubutegetsi butagenda neza bibo bafite imbaraga zo gukuraho bwa butegetsi bagashyiraho ubutegetsi bukwiriye buyobora abaturage aho bakwiriye kwerekeza mu cyerekezo kizima reka mbashimye
murakoze
murakoze
Benjamin nawe nyine ari ku murongo wa telefone Benjamin uratumva
Ndagusana ndabumva namahoro
namahoro uri he
Yewe ndi mu sagara cha Bujumbura ubu
Yego ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumvira ushikirize
Ndafite ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire
Yego
Ega nyakubaho je done ko twumva nuko mwabyanditse kandi mwabishikirije mukeneye kuyitoza mu mwaka w'2022 bagombe kumubaze mbega ni ibyihe nguvu yobazanye cyangwa iyo bafise yibaze yuko dushobora gutuma adashobora gutsinda akajya imbere y'abandi umure bazaba bari ko barahiganwa na cyane cyane yuko aje ko atazaba ari ku rubuga rwa politiki wenyine ni cya mbere hanyuma icya kabiri nagomba kumubaza nti hariho imvugo ya mivugo kuva na kera ivuga ngo ugwaruka bo Burundi bw'ejo ariko ahejo ntitugera tubona hashitaka ejo nk'ugwaruka kama twumva kiri Burundi bw'ejo kandi ejo n'abazima ari ejo ntiwigera ushike ejo wa muri uno munsi cyo tugibaza tuti mbega ni gishya bari karakora kugira ngo umbure n'ibyashika agatsinda ayo matora ishobore kuba ugwaruka aburundi bw'uno munsi atari ubw'ejo hanyuma ikindi kigira gatatu ko tubona ibikorwa by'imigambwe imwe cyane amategeko y'imigambwe imwe usanga asa ugasanga nk'ubu nk'imigambwe 20-30 ifite ihangiro rimwe wewe yoba ajyanye iki gishasha kugure kiza n'ibyidasha n'ibyo bindi abandi bahora bazi basanga yego murakoze
murakoze cyane
agomba kumubaza
yego arabishure
nibaza yuko inguvu aho zihagaze ubwa mbere ho nuko twahisemo ikintu abantu bose bavuga yuko kitoroshe cyangwa twari dukwiye guhitamo no kuvuga kuba uwigenga kuko abantu bose bavuga bati ubwira ngo muri Afrika utsinda amatora utegeza kuba batinze gusa mu migambwe ariko rero tugiye kuraba nk'uko rwaruka turavuga ariko n'abandi atari rwaruka benshi bijyanye n'ingene kahise k'ibigo byacu kagiye karabyerekana usanga batakifise inguvu cyane kwinjira mu migambi rero inguvu ihagaze yuko mu bandi majambo dusa n'abaserukira abo bandi benshi batari mu batatu bareka ariko baraca mu migambi kugira ngo bashobore gushika mu bijyanye n'ivyo kurongora igihugu ku bw'ivyo rero abo wasanga umengo nta jwi ribaserukira rihari usanga umengo nta n'umwe utarimwe aho nta byizigiro yogira kugira ngo agire icakoze mu buzima bw'igihugu rero kora ko twe turatera intege abo kandi twizera ko gishika uyu munsi aribo benshi usanga batari mu mugambo w'icanga uri ariko bavuga bati turifuza batubwira icyo duterereye tutarinze kwambara imyambaro y'umugambo kanaka abo rero twibaza ko nabo ari abantu bazodonka akajya gushikiriza ijambo ryabo biciye muri amatora canke biciye kubigenga batandukanye bashobora kwitoza muri aya matora ku kibazo kijanye n'ivyo ugwaruka navyo ngene utosura kubanda rero urumva ko ari Burundi bw'ejo ego niko natubwira ngo umuntu ashobora kwitoza hari imyaka utegeza kuba ufise utokuma wiharura yuko kiri mu gwaruka bijanye n'imyaka bakunda guhagararako ariko kimwe mu vyaturanze mu buzima bwacu bwa misi yose ni kuba twagiye turakora kwabaye gushira inguvu mu gufasha abakiri bato gutahura yuko batokwigira batsinda bibazwa rero hako twomarike tuharira ku ijambo rivuga ngo Burundi bw'ejo bandi majambo nivyo nuko kuri nuko kuvuga ngo ni Burundi bw'ejo kuvuga ko ari Burundi bw'ejo nuko kuvuga isuvuga ko bateza gutangura gukorera Burundi ejo nuko kuvuga ko batangura gukora ubu kugira ngo urundi bw'ejo bube ico bazoba bari no kuvuga ngo inyifato yabo uyu munsi nizotuma bamera igihugu kimera kugizo bakimeze ejo muri kazoza rero twashaka gushimikira gukora imigambi yotuma abakorohereza abakiri bato bagifite ingufu zo kugwiza umwimbo bakinjira mu nzego cyangwa bakamu ibanza byotuma bazana umuvuduko mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu aho nuvugaza ko ari ibikorwa bizoba rikorwa bifatitse kandi byumvikana byerekana yuko kugaruka rushagira ico ruterereye
hari kindi yabajije kindi kibazo yabajije ngo imigambwe ngo imwe usanga ifise imigambi imwe ifise intumbero imwe ngo kubiberekeye namutanimwe mugambwe muzoba mwitoza kugiti cyanyu nikiye kizoba tandukanya nivyo uyu yari karabaza Benjamin
ubwambereho nuko imigambi itekerezwa kuba ari ibyashizwe hamwe bivuye mu byifuzo cyane cyane zo gukora ariko n'iby'abarundi bose bifuza kubona ingene Burundi bwabumeze rero ico tuzoshimikira ko ni cerekezo canke intumbero canke imbona kazoza y'u Burundi twifuza gushikako kandi tuvuga tuti twifuza kubona Burundi aho umurundi wese aruraniwe mu kibano kandi akabaruraniwe muri byose turabisigura rero twadufite imigambi yerekana ingene ari byifuzo byavuye ku barundi n'abarundikazi cyane cyane bakiri bato bavuga bati kuri ko twifuza igihugu cyacu cyo bakimeze rero niba bakumbura imigambi ariko yategura imigambwe ivambaye imigambi ariko yategura imigambi yayo muri aya matora nabo nyene bashimikiye kuri vya byifuzo kumbura dusanga bimwe bishaka gusa ariko twebwe ubudasa bwacu nuko abatanze ibyiyumviro cyane cyane atari bagiye bari basanzwe bari mu nzego z'imigambwe usanga basubira mu bya bindi nyine bakoze umwaka 2015 cyangwa na 10 ugasanga n'ibyifuzo ariko atari ibintu kumbure byashoboye gushyirwa mu ngiro mu gihe ababira bifitiye akari yo kubishyira mu ngiro rero ibyo kumbure muzobibonera mu gihe tuzatabe gushyira habona imigambwe igihe kumbure baduhaye uburenganzira bw'utangura kwiyamamaza icyo gihe rero muzoheza mubone mwebwe nyine itandukanirizo hagati imigambi dutanze dushize imbere hamwe n'iyabandi bazabatanze imigambi yabo
Domitien ari ku murongo wa telefone Domitien ikibazo icyumviro
nagira ndamubaza kabazo na jewe
yego
kabazo gafatiye kuko umenga iyo bari kubera kina politiki kenshi bagoma bashaka ko twobyingira mu twebwe nk'ubaruka ngira ngo mwaje ndambi yaba dufitiye ntatwe bwe nkugwaruka yariyo beka ko mu gambo wemenya tubumba ku rubuga tukunda kubona ku rubuga ngo rukana bumenyi bo bakorera mu ntara nka igahe z'u Burundi bo bafite nk'abanywanyi bangana gute abo bashaka kukora nabo bo bonana gute byo genda gute cyo nicyo kibazo nagomba na mishike
yego arabishura
gambwe ndimwo kandi nta mugambwe serukiye jewe niyemeje guhaguruka muri kirogiye kuko serukiye ibyiyumviro by'abandi bantu benshi cyane cyane ugwaruka waganiriye kandi bakabinsaba yuko noshobora kubaturukira muri aya matora nk'uwigenga ariko naho mvuga ngo ndiwigenga tuvasubwa ko ndi jenyine mfite abo twaganiriye mu mico itandukanye bari mu bikorwa bitandukanye mugabo cyane cyane benshi badasanzwe bari mu migambwe yemewe n'amategeko irakora nk'imigambwe ku bw'ibyo rero ubundi turagira abanywanyi nibaza yuko ikiringo cyo kwiyamamaza ntikiragera ikiringo cyo kwiyamamaza kigeze hazoba hariho uburyo bw'ingene abifuza kudushigikira muri aya matora bazobikora kubundi turagira mu gihe cyo mwiyamamazo kandi n'amategeko ntabiturekurira ku bw'ibyo rero abatwemera n'abariko barumviriza kumbura ibyiyumviro dufise ariko tuzogera igihe tubabwira ingene abashaka kudushyigikira abo bikora ubu rero twebwe twavuze ko tuzokwitoza kuti cyacu nta mugambwe nta n'ishyirahamwe rishinzwe kutugirira imyiyamamazo rihari ku bw'ibyo igihambaye gusa nuko abantu bumva ko dusanga ibyiyumviro nihagira rero amategeko adihe biduhere uburenganzira tuzatubamenyesha ingene tushaka ifatanya nabo
Abubakar araduhamagaye Abubakar uratwumva
ndabumva
uri he
gende mu nkambi mu nkambi bisanzwe biri ndahantu bigutatangiye
ufise icyumviro ufise kibazo baza
ni kibazo ubwa mbere ubodone ntambwe kumutera intege kuba yarafashe icyumviro ato kujya kugwaruka muga nari mfise ibibazo bishika bitatu ushaka kumubaza ikibazo cya mbere ndega ko ntawe bigera atazi ko hasanzwe hari impunzi z'abarundi zikiri hanze zikiri nyuma y'igihugu kandi harimo nk'urwaruka mbega urwo rwaruka abitegekanije ikiri nyuma y'igihugu mu gihe yoramuka agirira amahirwe agatsinda turazi ikibazo kigira kabiri kimbega hariho abantu bahunze i Burundi bataye ubuzi bivanye n'umutekano wabo kandi bifuza gutaha mu gihe amatora yohera mbega ubundi bazobusubizwamo mbega bitegereye kuzobafungusha gute ko igihugu cyari bahunze kimungora hama ikibazo kigira gatatu ikibazo tuzi yuko iyo umuntu ahunze arafite uburenganzira bwo kwiga yahunguye mbega nk'uko hari abanyeshuri ariko bariga leta y'u Burundi yaje kurungika ibibazo mu gihe butaha icyo kibazo kibafasha nko gute bagashika hirya hirya bizoca bigenda gute murakoze
murakoze cyane arabishyura
muzobyumva ko tuzogenda turabishyikiriza muri mu minsi iri imbere ni uko tuvuga yuko ikintu cya mbere dushyira imbere muri byose ni ugusubiza hamwe kw'abarundi kandi yuko Burundi kiba igihugu cy'abarundi bose uwariwe wese akafise uburenganzira igihe cyose yise uko ari murundi cyangwa murundi kazi afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu ciwe kubw'ibyo rero nibaza yuko kimwe mu bintu byihutirwa ni ukwiyumvira ingene abarundi batandukanye kubw'impamvu zitandukanye z'intambara tubage turacamwo canke ibibazo byagiye biraba muri kahise muri politike n'ibiki vyotuma vyotorega umutsi abarundi bagasubiza hamwe abanzi imyaka yose namwe ndiko ndakora ibikorwa mu bijyanye no gusubiza hamwe urwaruka haba mu gihugu hagati canke mu guhuza urwaruka ruba rwashamiranye no mu bihe bya politiki cyane cyane by'amatora nk'iza 2015 twame dukora ibikorwa bizana guhuza abantu cyane cyane abafite icyo bapfuye batumvikana ko rero icyifuzo cyacu ni uko igihe biba byamaze kurara ati tureko twahora mu ntwaro yahora canke twakoze indabiriya karabaye uko haje bashatse tugiye guca duhunga tugiye gutakaza akazi tugiye kuba muri binabiriya nibaza ko icyo kintu kitosubira kuba mu Burundi aho umuntu yarasanzwe akora ibikorwa kubera ko yarasanzwe kumbure ari mugambwe bari ku mugambwe uri kubutegetsa ubu canke ayo bakoze binabiriya ato kumva yuko ejo mu gitondo azoshahunga ngo ni ukubera ko haje abandi barongozi bashasha mu buzima bw'igihugu icyo ni cya mbere cya kabiri ni uko n'abarahunze nabo nyine bumva by'ukuri ko boba baronse uburenganzira bwo gutaha kumva ko atashe muhira atashe mu gihugu ciwe bica bifatana n'iki kibazo gikurikira kijyanye n'iby'amashuri ni uko urumva ubutashe akaba ari umurundi n'umurundikazi atakwiye aronka uburenganzira umurundi wese ategeza kuba afite ibyo n'ibyifuzo kumbure tuzogera igihe tukabibereka neza mu gihe tuba tugeze igihe tukishemewe n'amategeko yo kubikora kumbure muranyuka
yego ndabumva mu maherereze
numva rero ko ibyo tuzobiganira mu gihe cyavyo hageze ariko icyifuzo navuga kimwe gusa ni uko muri iki gihe tugiye kujamwo mu Burundi ata muntu yosubira guhunga igihugu ciwe kubw'impamvu izo canke ziriya canke wundi ntagi uburenganzira bwo gushobora gutaha mu gihugu ciwe ivyo nivyo twifuza ingene vyogenda rero nizo navyo tuzobishikiriza mu kindi gihe tuba tutanguye kubishikiriza mu gihe bugaragara
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga kuri Dieudonné Nahimana yamenyesheje mu itangazo yasohoye ku itariki 18 z'uku kwezi kwa mbere kwazo kwitoza nk'umukandida yigenga mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu kuri mwaka w'2020 muzokwitoza ku giti cyanyu mu gihe bizwi ko ari imigambwe isanzwe izwi mu Burundi yakwiragiye ifise abanywanyi mu gihugu cyose izwi n'abanyepolitike iyo migambwe bazwi ntimubona ko atari igikorwa kizoborohera kugira ngo muzomenyekana gute mu gihugu cyose atamugambwe mwitwaje
ubwa mbere nuko yego ntibizaba byoroshe kandi muri kamere kandi nabo tuba turi kumwe dukunda ibintu byoroshe ukunda ko ibintu tugerageza kubikora ariko bikagenda neza naho bitabinyuze abiduhawe byoroshye gutyo rero cyo kibazo nyamukuru cyo bagihagaze ko baba bitoroshye ariko kumenyekana twebwe ntibihagaze kuri tutangura kuvuga kumenyekana kuri twebwe bizovana n'ibyo twamaze gukora muri kahi mwebwe muri kumurambaza ibibazo muri kino gihe mwambaza ibindi bibazo bizaje n'izo twakoranye n'ugwaruka abana twareze kuva bava mu ibarabara bakaba barateka igihugu bakaba bashyize kure mu buzima bwabo hari ibikorwa byinshi by'ugwaruka byamaze gukorwa imyaka myinshi rero ntituje kuvuga ngo tuzokora ibi tutabande kuvuga yuko twigeze kubikora ku mbure dufite ingufu zike mu buryo buke duba dufise rero nibaza yuko si ukuvuga ngo kwimenyekanisha nk'uko umuntu ataba yarasanzwe azwi mu cyo barigeze gukora muri kahise nibaza yuko mwarabonye yuko banaduteye iteka itariki zibiri z'ukwezi kw'indi mwaka w'2018 umukuru w'igihugu akaduha kidari cyerekana yuko hari ibikorwa twagiye turakora mu bijyanye n'iby'ugwaruka birerekana yuko tutari abantu tubyose ubunyene twiyumvira ngo tuca kwitoza ni igikorwa novuga kije nk'igisozera ibikorwa bimwe bimwe tumazemo imyaka myinshi dukora mu bijyanye no kwigisha ugwaruka iby'uburongozi nkorera abandi hanyuma ku bijyanye n'imigambwe twahanini ntitushaka gutorwa n'abanywanyi bacu twe dushaka gutorwa n'abarundi bose abarundi n'abarundi kazi bavuga bati turifuza kazoza kameze gutya turifuza kubona tubanye mu bumwe atamashakubiri hagati yacu turifuza kubona dufite ingufu hamwe mu iterambere tugateza imbere iby'uburimyi tukabona igihugu aho ababyeyi babyara bagaheka tukabonaho atanya gufatanya gukira kubera intara cyangwa ubwoko cyangwa ibintu biriya ibyo byose nibyo abarundi n'abarundikazi babyumvise turi nizeye nuko n'abari mu migambwe nabo nyene naho baza bafise kuko nabo baserukiye mu migambwe yabo nibazo cyo batora gusa kubera ko bava muri iyo migambwe bazobanza kuraba imigambi nibabona rero imigambi kubera dushise yoba ari myiza kandi natwe nta kibazo twa turifuriza nabo baba bavuye muri iyo migambwe kubera tuzaba dushise dufashanya n'abazoba bashitse ahantu nzego zitandukanye biciye muri iyo migambwe yabo rero kuzaba ari ku neza y'igihugu cyose muri rusange twizeye rero ko abarundi n'abarundikazi bakunda igihugu ifuza kubana mu bumwe atamacakubiri atabashoboye gushinga ubuhamwe mu kurwanya ubukene aho bazoba ari hose nibabona yuko twemerewe gushobora kubandanya mu kwitoza muri aya matora turizeye neza cyane yuko bazoduha amajwi hanyuma turafashanya n'abandi barundi barundikazi bazoba baciye imigambwe n'abataciye imigambwe kugira ngo twubake igihugu cyiza kinezereye abashaka kubona yuko haryoshye kuba abantu bashaka kudutamarira bakavuga bati igihugu kirameze neza
yego tugaruka ku mirongo ya telefone Jean de Dieu ari ku murongo Jean de Dieu ufite ikibazo ufite icyumviro
ufite ikibazo nibaza ndabashimira ndabanze no kubasuhuza
yego
aramutse tuza na Diadoni mwifuriza amahirwe masa ku mugamba afite no ku ntego afite niba afite byinshi byiza ateganyiriza igihugu cy'u Burundi nanjye ni Jean de Dieu ndi mu karere ka Nyamagabe nanjye nabashimiye ariko nyenda ndamubaza ikibazo mubaza ni kimwe no kumubaza ese umuntu uri kwiyamamaza kuyobora igihugu cyangwa ko yagiteza imbere urumva ko gifite byinshi giteganyiriza ariko se nk'abaturage bashobora kuvuga ati turashaka ko umukuru wacu w'igihugu Petero Nkurunziza asubira ku butegetsi wenda nawe akaba yanabyemera yuko yasubira kuko numvaga mu binyamakuru anavuga yuko adashaka kuzongera kwiyamamaza ariko abaturage bakabimusaba yuko yasubiraho we abyumva ate aramutse asubiyeho cyangwa se aramutse aniyamamaje mu matora bakaba yanatsindira n'amatora aba yabifata ate niko nshaka kumubaza gusa murakoze
murakoze
iyo umuntu avuze kandi nk'uko namwebwe mukwiye kubikora nibaza yuko iyo umuntu yamaze kuvuga ijambo wubahiriza ijambo uko yarivuze ku bw'ibyo jewe ibyo numvise kandi nakurikiranye mu biganiro bitandukanye nuko nyirishobora umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri kino gihe Petero Nkurunziza yaramenyesheje yuko atazosubira kwitoza muri aya matora ibyo nibyo nubaha nibyo numva nkavuga nti yarabivuze ishobora kuza kwiyumvira rero ibindi binyuranye n'ibyo bivanye n'ibyo abantu biyumvira ku bw'ibyo rero sinibaza ngo byogenda gute ikihe yoba ari witoje nibaza ko ibyo navyo biraba mugambwe basanzwe barimo ningi batunganya ibikorwa nizere neza yuko bitazorenga kuri uyu wa mungu bazamenyesha abarundi n'amakungu uzoserukira uwo mugambwe mu bijanye n'amatora y'umbi 2020 rero sinoza kwiyumvira ngo ikihe kandi hari ijambo ribageravuzwe n'umuntu ibaza ko umuntu akwiye kuryubahiriza uko ibara rivutse rero kubijanye n'ibyo rero twe nitwo twiyumvira umuntu kana kuriya cyangwa uriya twebwe twe dutanga ibyiyumviro bijyanye n'ico twemera kwishobora kuzanira ineza igihugu cy'u Burundi cyo gituma gihambaye suzo kwitoza muri ya mugambo cyangwa n'uzo kwitoza cyangwa hariya gihambaye ariko dushyikiriza ibyo byiyumviro byacu hanyuma amategeko ntiyaduha ubwo burenganzira hanyuma abarundi n'abarundikazi bakatwizera nibaza yuko hazaba gushyira mu ngiro icyo kintu twiyemeje rero tunabaza ko tuzofata umwanya kuri icyo kibazo nibaza ko kitaturaba twebwe muri uyu mwanya.
Emmanuel ari ku murongo wa telefone. Emmanuel ufite ikibazo, ufite icyumviro?
Mwiriwe. Mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza umutumirwa.
Yego.
Nk'uko bisanzwe nitwa Ndayisenga Emmanuel, ndi Kigali mu Rwanda. Nakomeje kumva ibitekerezo bye, numva n'ibyiyumviro, numva afite ibyiyumviro bizima. None ikibazo cya mbere nashaka kumubaza, ese nagira amahirwe yo gutsinda ayo matora? Ko wubazaga niba ibyo ajemo mu byo kwiyamamaza yaba abikoze nonaha cyangwa yaba yarahereye kera bitekereza nyine ko yaba perezida?
Akabishure
akoze namaze kucisha ico sa mbere kuko navuze yuko kimwe mu ntumbero nyamukuru dufise nuko Burundi kibigihugu c'abarundi bose. Kubw'ibyo rero ibijanye n'abahunze ngene bahungu kandi bikibyo bifise urutonde rw'ingene bigenda igihe bitangwe gushyirwa mu ngiro, ariko icyimvio icyifuzo nyamukuru nuko abo bantu bose bitwa ko ari mu Burundi bafite uburenganzira duhereye ko bari mu gihugu n'abashaka ko bari hirya no hino, mugabo akumva yuko baneze igihugu cabo igihe baje afite intumbero y'ukubaka igihugu kugira ngo igihugu gishobore gutekana kandi gishobore gutera imbere. Icyo rero nibaza yuko igihe kigeze hazaba kubiganira no kubicira mu rutonde rwiza rujanye n'ingene amategeko icyo gihe cyangwa muri ubwo mu buryo bizaba bisanzwe bitunganijwe n'amategeko mpuzamakungu byubahirizwa bigeze bikagenda neza. Kuri icyo kibazo cya kabiri nacyo nyine nacishuye, navuze yuko icyiyumviro kimaze imyaka myinshi, n'icyiyumviro twiyumviriye mu ntumbero kugira ngo tubwire icyo duterere mu z'igihugu nuko nabivuze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri imyaka kirakurikira habandetse haza ibikorwa biza muri iyo ntumbero yo kuraba ingene twuga icyo duterere ku rwego rw'igihugu. Rero kubw'ibyo ubu rero nicyo gihe tubone ko ari cyo gihe twobishyira mu ngiro. Nibaza rero ko atari ibintu bitanguye ejo cyangwa mu nzu iheze cyangwa mu kwezi iheze.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Kwiyamamaza n'ibintu bisaba uburyo bukomeye, uburyo bwanyu mwaba mufise bungana gute?
Uburyo bwa mbere dufise twebwe n'abantu bizera ibyiyumviro dufise. Rero iyo ufise abantu ufise ibintu niko bavuga mu Kirundi, ku ruhande rwacu nta buryo novuga ngo uri aho twakwiye ahandi hantu tugira dukoreshe mu by'imiyamamazo. Ari ndi kibaraje ishinga mu bijyanye n'ingene igihugu cyacu gishobora gutera imbere, bazodusigikira umwe wese ahageza. Yego, niko ntitwari dusanzwe turindiriye ubwo buryo, twari dusanzwe dufite ibikorwa dukora, umuntu wese afise mushoboje kubaho no gushobora kumure gutangura ibikorwa bimwe muri ibi. Ariko ahanini twizeye ko abazoba banezerewe ko turakora badushigikira nk'uko amategeko azoba byemeza abazoshobora kudushigikira. Nitwo vuga ngo tuzogenda kuzerinze yuko ari abanyamahanga bazoduha uburyo bwo kubikora, kuko tugomba ko ribiteka ry'igihugu, tugomba yuko icyo tuba dufite ko cyose aho mu rundi mundi kazi yose azoba ari azovuga ati by'ukuri igikorwa n'iciwanje naragishigikiye, naritanze mu nguvu zanje cyangwa naritanze mu buryo bwanje. Hako twovuga ngo abanyamahanga banabariya baje kwishigikira nibo batume tubigeza aha cyangwa hariya, kuko mu nyuma hacagaruka bya bindi nyine usanga baguhaye amategeko y'ibitwiye gukora. Rero twizeye yuko mu gihe tuba dufite amategeko tugatangura ku mugaragaro abarundi banutkaza tazoduha gusa amajwi niko bazoduha n'uburyo bushobora gutuma ibikorwa bizatora tunganya bishobora kugenda neza dukurikije ingene amategeko azoba bitwemerera muri icyo gihe.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise batterie faible, uratwumva?
Ndabumva, muraho muraho, mba kanje gushimira uwo mutumire.
Yego, arabumva. Ikibazo intererano?
Ngiye ikibazo mfite abo bantu bumva mu iki gice bari mu makungu bari hanze. Bindi kibazo mfite suppose ko wenda yatorwa nk'urubyiruko yarufasha iki mu kugana muri za COPEC. Kugana mu COPEC no mu mabanga kuko bwa kurubyiruko nta ngwate ziba zifite yazarufasha.
Murakoze.
Murakoze ni batiri febure.
Neza nta ntirano zo makungu tugo turarondera nta makungu dukeneye muri uyu mwanya kubijyanye n'amatora makungu adushigikira muzo turatumaze gushikako nibaza ko bijyanye n'amatora no gutunganya ubuzima bw'igihugu n'iz'igihugu nyene nize barundi n'abarundikazi ego bashobora kuba abarundi n'abarundikazi bari mu mahanga nabo nyine bashobora guterera kuko nabo barafite uburenganzira bwo gutora niba bazaba bari ariko ntitugomba gutangurira kwimishimikiza abanyamahanga canke abo duhaye imfashanyo zivuye mu mahanga nibaza yuko igihugu kirafise uburyo bwo gushobora kwitunganya kandi tugashobora natwe no gutsinda amatora biciye mu kwitanga kw'abarundi n'abarundikazi. Rero kubw'ibyo ibyo abantu bakunda kuvuga bati ni bande bo hanze babashigikiye ntabyo nibyo tunagira no kuva kera ngo dushe ku mutima aho ushobora gushigikira mu buryo umwe cyangwa ubundi ari mu Burundi cyangwa umurundikazi ari mu Burundi cyangwa ari hanze ivyo nuko azaba akoze ku mutima gukunda igihugu mugabo ntabandi twishimikije barutura bagomba gutuma dukora ibyo two turakora tubikoze kuko gukunda igihugu kandi nibaza yuko ari no muco wane turanga kuva kera. Icya kabiri ariko arabaza ni uko ibijyanye n'amakoperative cyangwa amakopec si jewe izo ni bimwe bikunda konona cyane ibijyanye no kwiyamamaza mu by'amapolitiki kuko umuntu araza kwiyamamaza agashobora asigura yuko umenya agomba kuba Imana ishobora byose ashatse mu gitondo abyuke atore inyishu z'ibibazo abantu bose bafite. Icyo twiyemeje ni uko tuza no guharuka kugira ubumwe kwiyumvira hamwe twese ingene dutore inyishu z'ibibazo cyuko turahura nazo ku munsi ku munsi. Rero nitwasanga izo nzira z'amakoperative cyangwa z'amakopec ari izo nzira nziza tuzoheza tubikora uko tubyumvikanye n'abagize kino gihugu kandi cyane cyane no kugaruka bazabyifuza. Rero nitugomba kuza kubabwira ngo twe nitwaza tuzobakorera ibi tuzobakorera ibi nk'uko umenya ngo turafise ibintu tuvanye hano mu kirere hanyuma tubakororere ko oya twe tugomba kwigisha abarundi barundika cyane cyane kugaruka gukunda igihugu kucyitangira gukoresha ubwenge Imana bahaye gushyira hamwe ingufu bakabikora mu rukundo atambacyo kubiri hagati yabo ibyo bizobashoboza gutera imbere bizodushoboza twese gutera imbere. Ariko rero inzu babe tuvuga ngo hari umuntu azanye inyishu nk'uko benga zifise ahantu hanyuma zizaniye abarundi n'abarundi katire nibaza ko icyo dushoboye kandi twabe dushobora kuva kera ni guhuza abantu cyane cyane abakiri bato bakagira umutima umwe bagakundana bagashishaka hamwe bagashobora gutora inyishu
ibibazo bibakikuje. Armel atwakuye Armel ikibazo intererano.
Ndamukiriza umutumire.
Arabumva.
Ndumwe mu barundi n'abarundi bahondeje ku kanovera k'ubwenge n'ubumenyi afite. Mugasi iki kibazo ashaka kumubaza. Ashitageze kwitoza ntabona ko agiye hariho umuzi umwe ugiye kumwemera n'ibigiye kumwanga. Cya kabiri iyihe pefor abona afite nk'umuntu akaba n'akabiga k'iwanjye nzanye kazotuma ntogo ikibazo cyiyonge byanjye byari ibyo.
Murakoze turabashimiye arabishyura
ku kibazo cya mbere utanguriye ko sindimba nakumvise neza sindiko ufasha gusubira mu kibazo kugira ngo mbereza ko
nagitaho. Ukora byo bise numvise ko avuze ko ufasha ingingo kwinjira muri politique ko bidashobora kuzotuma hari abakwanka n'abagukunda.
Okay, urakoze sinibaza ko azoduce bituma hari abanyanka n'abankunda. Byari kuba gutyo iyo mpitamo kuja mu mugambwe kanaka. Kuko batari muri uwo mugambwe kumbure boca bavuga bati umuntu araduhemukiye. Nicyo kitema nashimye ugenda nk'uwigenga abo muvuga ngo bonya nka petetre n'abo tuba two turahiganwa kubera ko bazaba bari mu yindi migambwe ariko igituma nzi neza ko batazonya nka nuko ibyo tuzaba two turazana nk'ibyifuzo ni kubwineza yabo nta muntu numwe nuzoba kumbure yatoba yatsinze mu matora nuzagizike nifuko umuntu wese yumva ko insinzi yacu zari insinzi yiwe naho twari twahiganywe akumva yuko agiye kuranirwa gusumba canke n'ivyo yagomba gushikiriza nawe azoronka kajya kubishikiriza kubera ko twa ducubitse kandi bitazavyitirirwa umugambwe kanaka twebwe nk'abigenga dutsinze rwo kuvuga ngo umuntu wese niwe azobace umugambwe azoba afise akaryo gushikiriza ibyifuzo byiwe byubaka twumvikane twe tuvuga tuti ibi birashobora gutuma igihugu gitera imbere rero kubw'ibyo nibaza yuko nta gukundwa na bose ntazobura kumbure ababifata nabi ariko babajije umutima batumvirije ibihuha ndazi kumwe tuvuga ati uyu muntu cyangwa abantu ntibatwifuriza inabi ni kubw'ineza ya twese naho tuba tudasangiye ibyiyumviro naho tuba tudahuriye mu mugwi mu bikanaka icyo niko nokwishura kuri icyo kibazo cya mbere icya kabiri ni uko twebwe dushimikira ku kintu cyitwa uburongozi nkorera abandi icyo ni ikintu dushimikira ko cyane mu nyigisho zacu ni ukuvuga ngo umurongozi cyangwa imboneza ategereza ko umuntu yitwararitse neza yabarongoye agashimirwa bijyanye n'ibyo abarongoye bashyitse ku gusumba uko ibyo we ku giti cyiwe yashyitse ko rero biratandukanye n'ingene kumbura uburongozi twahora tugenderamo cyangwa ibiba bisanzwe bitunganijwe aho umukuru aba ari we muntu akomeye abantu bose bamukorera ariko tugomba gushimikira ku muco w'ingene umukuru yose atanamenyekana cyane ariko ibikorwa by'iwe bikaba bimenyekana icyo yamariye abantu akaba aricyo kimenyekana.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ko tuvuga mu kiganiro muri Sanga ku mutumire wacu Diodone Nahimana yatangaje ko ku itariki 18 zo kwezi kwa mbere kwaza kwitoza nk'umukandida yigenga mu matora y'imirije y'umukuru w'igihugu mu Burundi ku itariki 20 zo kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2020. Mu itangazo mwasohoye mwaravuze mu mpamvu zatumye mufata iyo ngingo, mwabonye muravuga ikibazo c'ubukene mu Burundi, muravuga ko politike zikogwa hisunzwe ubwoko mwowe sigura gato mugashira ahabona ivyo vyumviro vyanyu uko mubonye ibintu.
Ego ko tubona ibintu nuko kuva Burundi bwikukiye mu mwaka w'1962 duhere imbere gato imbere mwaka w'1961 aho umugana Rudoviko rwa Gasore agandaguriwe kuva mu nyuma yaho tugiye kuraba ibijyanye n'iby'intwaro byashize habaye inguvu nyinshi mu gutorera inyishu amatapi ari hagati y'ubwoko ibibazo ari hagati y'intara ibibazo ari bihagaze hagati y'ingene ubuzima cyangwa ubutunzi bw'igihugu butunganywa ku bw'ineza ya bose ibyo rero byagumye ariko ibibazo bigenda cisubirizwa gushika taronse akaryo gakwiye ko gushobora gushyira inguvu mu bijyanye n'iterambere rinyarutse kandi rirama ibyo rero tukavuga tuti iki nicyo gihe cy'uko yumvira ingene ego niko tubanaye muri uwo mugambi wo kunywanisha abarundi no kubazana gukira ibikomere bya kahise ariko bagashyira inguvu cyane cyane mu bijyanye n'iby'iterambere iterambere ritari mu migambi ivuye mu banyamahanga batuzaniye ari murabona yuko nk'uko ndabivuze urwaruka ngo rwinshi mu bijyanye n'abagize igihugu cy'u Burundi ariko nibo bake bakoresha inguvu zabo mu bijyanye no kubwiza umwimbu ku bijyanye n'iby'iterambere bakarore muri kino nk'uyu munsi mu gitondo abantu bagiye kurima ifungurwa abarundi n'abandikazi bazofungura umwaka cyangwa umwaka uza n'abantu usanga barifite imyaka iri hejuru ya 40 n'indi gushika kuri 50 usanga aribo bari kubararima cyane cyane ariko misore n'inkumi bafite imyaka 18 25 benshi usanga bitsaye cyangwa bagiye mu gukurikira mu by'imigambwe cyangwa batari n'ivyo ugasanga bari mashure kwiga ugasanga izo nguvu zose nizo zirakoreshwa kugira ngo habe kubwiza umwimba rero turagomba gushimikira cyane cyane kuri icyo kintu cyo tuma urwaruka ruterera mu bijyanye n'iterambere mu kubwiza umwimba tukagira by'ukuri tugafata mu buzuko mu bijyanye n'iterambere duteza imbere ubutumwa by'amacakubiri ibyo navuga yuko muri kino gihe bisa nko kumengo biriko biragenda bihera mu bijyanye n'ingene abantu babanye mu kibano cyabo mu Burundi muri kino gihe sinibaza ko barundi banandikazi bakira abana mu maso ku by'ubwoko nk'uko twakuze tubibona muri kahise biriko biragenda bihera ingene abantu babana urazi ingene amasere ngende bavuriye mu bikorwa bitandukanye biracari mu bantu novuga bakuze cyane ariko kugwaruka ije sibizo bikiri imbere nje bituma rero tugomba kuraba ingende tworinda ko gwaruka ntive gwisanga nako gwaguye muri uwo mutego wo gusubira inyuma mu kwiyumvira ku bidanye n'ivyamoko n'ibikije rero nuko bwatuti uko twabibonye muri imyaka 50 irenga iheze tugiye gutangura ikindi gihe gishasha hazaba urungambe rushasha rwiyumvira uburyo mu buryo bunyuranye n'ingene abavyeyi bacu bakuze biyumvira n'ingene bakuze babaho rero ibyo bigashyira imbere abantu kuzoshika kure no gutera imbere bidanye n'ibyo bakoze isaka bafise ukundi gihugu kwabo gusumba ko barabigwa intara bavamo icyo bapfana n'abari mu butegetsi hirya no hino canke iki nuko byagiye bizana akarenganyo kuva muri kahise ka kino gihe.
Yego tugaruka ku murongo wa telefone. Joseph ari ku murongo. Joseph uri he?
Amahoro, amahoro Fideli.
Amahoro
mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego ufise icyumviro ikibazo?
Bantu ndamukize umutumire kandida perezida.
Arabumva?
Ndakabazo nashaka kumubaza.
Yego.
Ese birakunze kubaho muri Afurika yacu ko abayobozi bagera ku buyobozi noneho hakabaho ko bahindura ibwirizwa shingiro. Ese we yaba afite icyo gitekerezo aramutse agiriwe amahirwe akabona ubwo buyobozi? Ese abaye atafite icyo gitekerezo nk'ibwirizwa shingiro riri rihari aribona ate?
Murakoze.
Sawa sawa, murakoze, mugire ibihe byiza.
Nawe
ngiro ni novuga ningene abantu basanzwe ba mu gihugu abantu abagize icyo gihugu bumvikana ingene igihugu cyabo kigiye gutunganywa n'ingene kishobora gutera imbere bijyanye n'igihe bagezemo. Rero sinovuga ngo ibyirizwa bizwa shingiro si bibiliya si gitabo vuga ati bizokana bimeze uku bivana n'igihe abantu bagize icyo gihugu bagezemo hanyuma bijyanye n'icyo bifuza uhindura muri kitanke kiri. Rero kuvuga ngo novuga ngo mu gihe twoba turi mu burongozi bw'igihugu ngo nta byirizwa shingiro ryo hinduka aho no bamvugiye abarundi bose kandi ndafite ubwo burenganzira mu ibyirizwa shingiro hamariho ingingo iha bene igihugu canke abanyagihugu gufata ingingo yo kuvuga ati turagomba guhindura kitanke kiri bivanye n'ingene bavyifuza. Rero ibyo ntibivana n'umuntu umwe, ntibivana n'umukuru w'igihugu, ntibivana n'ibyifuzo by'umuntu, bivana n'ingene abarundi b'abanyarwanda bazobifatira ku ingingo bakavuga bati twifuza ko byogenda gutya. Rero icyo nibaza ko ntocishura nko kumenya ngo ngomba gushyireho ijambo uvuga ngo ntibizohinduka cyangwa bizohinduka ko ntibivana n'umuntu umwe, ntibivana n'umukuru w'igihugu, bivana n'ingene abantu bazo ati twebwe turabona yuko hageze ko duhindura kicanke kiriyo. Hanyuma ubu turafise ibwirizwa shingiro ryagiye kuva mu mwaka w'2018 niryo ryubakiwe ko ibintu byose bitunganijwe zabigirwa muri kino gihe n'amatora agiye kuba muri uyu mwaka. Rero ko ari ibwirizwa shingiro riko rirakoreshwa muri kino gihe tegeza kuryubahiriza nk'uko riri. Hanyuma nitwasanga kumbure canke nihagira gihe abarundi n'abarundi kazi bavuga bati hariho akanaka ariya bohindura muri kazozi ivyo bizoba bivana n'igihe tugezemo. Ariko muri kino gihe hariho iryo bwirizwa ariho muri kino gihe niryo riko ratunganya amatora turimwo kandi niryo riko rakoreshwa mu ngingo zifatwa mu zabo gihugu.
Murakoze. Twakire Pire, uratwumva?
Wumva
Pire, ufise ikibazo intererano nyarutse?
Kujonga ndani kuzima tumire.
Ego ara bumbwa.
Ali majoni bwa mwenye ndani kuzima kwa yangu zile kuwa kama kandida mguu chiburundi. Ali ma kwa zetu angi na wakumwaza. Ndege kwa alisema kuto zana kwa zetu mukuridi hugo. Kumbure uogi kura mungata. Ndege hivi amashima yeye bara kuzi change. Hivi amagai la mguu yara kuzi. Nde afashe umwanzuro wo kujya kwitoza mu kandida bwa ngo ayobore igihugu cy'u Burundi. Nde n'iyihe migambi ashyira imbere. Nde mubinambare cy'aba ashimira mu kwigira yakoze hoho yo hari bihe abona yuko yarasigisigaje nawe dufa kubandabiriza ko bazigaje nk'ibyo barakoze
murakoze reka bishure
ndasanga ko mutandukanye ibihe byo gushikiriza icyifuzo cyo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'ibihe umuntu aba yamaze gutsinda amatora kubw'ibyo rero amajambo avugwa yo gushima usanga yo kugirisha umuntu avuze ku bijyanye no wararongoye igihugu avugwa muri icyo gihe ubu turi mu gihe cyo kuvuga icyifuzo cyo kwitoza n'ingene byogenda rero ikisi cyo gihe cyo gutangura kuvuga ko kumengo twatsinze amatora hacyari abandi turanarengana ibisabwa byose bituma umuntu ashobora kwitoza kubw'ibyo nihagera tuzoshikiriza ijambo hanyuma muheze mubyumve bijyanye n'icyo abo tuba turi kumwe bose batwumvikanye cyangwa ingene tuba turiko turayibona rero kubw'ibyo nibaza yuko hanyuma ku bijyanye n'ibyo n'imigambi ibyo ntiharagera mu gihe cy'imiyamamazo tuzoheza tubishyikirize ku mugaragaro muzobisanga kuri interineti ibindi mu byumve mu maradiyo na mu gice muterereye mu gice muneguye navyo nyine ntiharagera ko dutangura gushikiriza imigambi
ciza ari ku murongo wa telefone ciza uratwumva
ndabona cyane mwiriwe
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo nashaka kubaza umupire
yego
ubwa mbere ariko namaza nakomeje kwisinywa ndamushimire ku mwanzuro yafashe wo kuzagenda amatora nk'umukandida w'igihugu ikibazo rero nashaka kumubaza hari ibyo bikoze muri kanzu abanyapolitiki benshi bari bafite imigambi byoroshye ariko bakagenda mu matora n'umuntu bakayavamo baracyatangaje kugaruka kubera ariko bari bafite amaraso ashyushye yegaye kubwira yuko iyo kuko yagiye mu matora abona ukuntu amasaha atunganijwe yuko ajya kwemera ibyo byavuye mu matora ikigira kabiri nashaka kumubaza yuko kuko hagiye nta kintu kibitora birategurwa ajya ari mushyashya abarundi benshi ntibamuzi ega abyokora gute kugira ngo abarundi bamumenye bamenye imigambi yiwe
murakoze arabishyura
mbere sinacumvise neza cya telefone avuga ukuntu
nibaza ko yavuze ko mu bisanzwe umuntu aravye abanyepolitiki iyo bariko bariyamamaza bashaka gushika ku butegetsi ngo batanga bashikize imigambi ngo iryoshe ngo bamara gushika ku butegetsi ngo ugasanga bataye abanyagihugu cyane cyane abakiri bato mu rudubi mu kubashyira mu ko nibaza ko yashatse kuvuga mu nzira mbi kubakoresha mu buryo bubi mwohishura ngo kubiberekeye
urakoze nibaza yuko mu gihe cyo gutora kandi rero nibaza ko abantu batazare kuba bari mu matora cyane cyane badotora yuko bakwiye kurabira ko umuntu ntukwiye kumutora kuko yitoje umuntu ukwiye kumutora kuko wasuzumye kahise kiwe ukaraba ingene yifata n'ibyagiye arakora yuko ari umuntu arimo ahindagu yuko ari umuntu ijambo ryiwe atarishyitse uko yaryemeye yuko ibyo ahora akora ibintu binyuranye n'ibyo agiye vuze ko atuza gukora deni baza yuko ikintu abantu bakwiye kuzoturabira ko ni ukubaza kurondera kumenya umuntu ingene yigendeze mu myaka itanu cumi iheze mbere na mirongo ibiri nibaza yuko rero twebwe turiko turavuga si ibintu tuje gutangura kwiyumvira kubera ko turiko turavuga ngo tugiye kwitoza ni ibyo twabe dukora kuva mu myaka iheze rero nta bushimwa na bose cyangwa nta umuntu akora abandi bose ngo babyemere ariko ugiye kuraba urashobora kubona muri kahise ibikorwa twakoze nifata dusanzwe tugira mu buzima bwa minsi yose yuko ari cyo umuntu yogaya cyangwa ikintu yoshima rero ahanini sinoza kubabwira ngo jenzo bandi umuntu w'igitangaza tugiye gukora ibintu by'igitangaza umuntu yamaze iki yabayeho gute ni gute yabanye n'abandi mu bijyanye n'iby'amacakubiri y'ubwoko mu Burundi yabyifashemo gute iby'intambara byifashemo gute mbega n'umuntu agendera mu kononera ubuzima bw'abandi ibyo nibaza umuntu yibaza akaraba inyishu aho nkarera ahabwa n'abamuzi cyangwa ingene aba yambiraze ntihavuga ati uyu muntu ni umwizera rero sinokwivuga ngo ntangaze amasezerano birengeye ibyo umuntu yari muri kahise icyo umuntu yamaze
hari ikindi kibazo yabajije nibaza ko mwari mwagicishuye ngo muri umuntu mushasha mwitoje ku giti cyanyu ngo nakwinjira muri politique ngo abarundi benshi ngo bashobora kuba ngo batabazi ngo ni ikihe muzokora kugira iyo ntamba myive mu nzira
kandi baza ko ibwirizwa rishinzwe amatora rirafite ategekanye ikiringo cyo kwiyamamaza ariko kandi no kuva nk'ubu two turatangura kubivuga naho turatangura kwiyamamaza mugabo iyo umuntu ibaza yuko tumaze kumenyekanisha yuko dufite icyifuzo cyo kwitoza aba umuntu afite uburenganzira bwo kubaza ibibazo bitandukanye arabaza umuntu canke bo hari ubuhinga ngurukana bumenyi uragenda ukarondera umuntu karabice yakoze kuri ubwo buhinga bishobora gutuma uvuga uti nabonye uwo ari we nidasanzwe akora kubwizo rero umuntu kurindira icyo gihe cyo kwica imyamamazo nitatangura nisemerwa n'amategeko
yego mwitangazo mwashikije mwavuze kandi ko mubona ko abanyagihugu biteguriye ubuyobozi bushasha bukingira abakiri bato ubundi bwicanyi naho mwavuze ko ku byerekeye abakiri bato no kugwego rw'abanyagihugu muri rusangi ko ibyamoko bitanguye gutera nk'ibihwamika ariko harabavuga ko abanye politike bakivyitwaza bakibikoresha nikihe mubona kibatuma muvuga ko abanyagihugu biteguye muri iki gihe biteguriye ubuyobozi bushasha bukingira abakiri bato
ubwa mbere ho nuko ugiye kuraba usanga ibibazo nyamukuru byagiye bizisubiriza muri kahise k'igihugu uyu munsi bimwe bimwe bijyanye n'ibyatwaye imyaka myinshi nk'ibibazo by'amacakubiri n'ibiki bava batugenda biratakaza agaciro mu bibazo bikuru bikuru abarundi bafite muri uyu mwanya icyo abantu bona bose bahurije kubifuza ni ugutera imbere bakaja ku iterambere bashoboza kuranirwa bagashobora gico amaze imariye kandi agashobora kugico amariye amakungu nuko tukunda kubivuga twifuza kubona abarundi bashobora kwigaburira kandi bakihemba no kuvuga bagashobora gukora ikibazo kugeza umwimbu kandi bagashobora no kuronka umusesekara kubw'ibyo rero nibaza yuko abarundi n'abarundi kazi bose bifuza iterambere ridahagaze ku migwi kanaka icyo nicyo ugenda ubona ahantu hose abantu bose bavuga bifuza gushikako icyo rero kwagurije ko birekana yuko bifuza yuko haboneka ibyiyumvira mu burongozi bw'igihugu bibazana kwiyumvira cyane cyane ku bijyanye n'ingene bashobora kwiteza imbere n'ingene bubana mu bumwe n'ingene bwo kwirinda ibyabaye muri kahise k'iby'intambara n'amacakubiri bitazosubira kugaruka n'inyuma y'imyaka 20 ijana iri imbere ibyo birerekana rero cyane cyane iyo baragiye mu rwaruka ibona z'ukuri ko banyotewe ikintu cyiza kibaha ibyizigiro bya kazoza rero ndavuga amajambo make yuko by'ukuri abarundi bose bariteguye kandi bazi yuko si kubera ko gusa baba bavuze bati ibyakahise biraturuhishije oya nuko ariko arimvira bati turagomba ikintu gishasha kijyanye n'igihe tugezemo kituzana ku yindi iterambere rengeye aho twari tugeze
mu misegonda 20 haraka kumwe kongera ko mu gusezerana imisegonda 20 muri antunga munyarutse
ijambo gusa navuga nuko ari ijambo ry'ivyizigiro hariho ibyizigiro jewe ndi umuntu yemera imana ndi umuntu yemera yuko iyo abantu bubaha imana bakaba ari abantu bafite umutima wo gukunda igihugu bagashyira hamwe bakagira ubumwe hagati yabo ntabwo ishobora kubabuza gushyira ku cyo bifuza indoto bafite rero nizeye ko Burundi bugiye kuba igihugu cyiza kandi kimenyekana mu buryo budasanzwe makungu
murakoze yari Dieudonné Nahimana umurundi yamenyesheje mu itangazo yasohoye ku itariki 18 z'uku kwezi kwa mbere ko azoshikiza icyumviro icyifuzo cyo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2020 dushimiye abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ibyumviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika na cyane cyane ikiganiro muri Sanga ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika. Radio ya Amerika mukirundira mu Kinyarwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 mushobora kandi no kudukicikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse